muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, turabashuje cyane, mwiriwe neza se. Kuri mikoro muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu.
Kubaho president ivyagira vye bibiri biri mu bintu bisaba ubujyo bwinshi bwo gukora rihindutse rikagira mukuri igihugu no mushikiranganje wa mbere cyo shaka gutuma ibintu bishobora gufata intumbero agakoreshwa ubujyo buke.
Uwo ni Leopold Hakizimana, umudepite w'Amizero y'Abarundi, avuga ku itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro mu Burundi ryamaze gutegwa kwiga ikumuntu mukuru w'igihugu. Imyaka 40 inyuma yo kumwami mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu cy'Ubuswisi, ubutungane muri cyo gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizoguma gishinguwe ahitwa Meyrin hafi igisagara cya Geneve.
Inzara iraca ibintu muri Somalia, abana barenga 250,000 bashobora gupfa muri uyu mwaka.
Amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka Afrika iragabanutse nyuma yuko ateye yongera mu kiringo kirenga imyaka 10.
Naho Ubwongereza bufite umugambi wo kongera kwigarurira Afrika, ariko noneho mu rwego rw'ubuhahirane. Aya makuru rero hamwe n'andi yose twabateguye mu karere k'ibiyaga bigari turabagezaho mu kanya.
Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, tuyahere kuyereke u Burundi. Imyaka 40 inyuma yo kumwami mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu cy'Ubuswisi, ubutungane muri icyo gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizoguma gishinguwe ahitwa Meyrin hafi y'igisagara cya Geneve mu Buswisi. Sentare nkuru ya leta y'Ubuswisi yemeje ingingo ya sentare yo mu gisagara cya Geneve yari yumvirije mu mwaka wa 2016 urubanza rufatiye ku matati hagati y'umuryango wiwe mwambutsa Bangirikenge yakuwe ku ngoma y'u Burundi mu mwaka w'1966 inyuma yuko ari imaze kw'imyaka 50 yahungiye mu gihugu cy'Ubuswisi aho yatangiye mu mwaka w'1977. Mu rwandiko rwiwe gukuraga yari yashatse kwikiziga ciwe kidasubizwa mu Burundi uko byari kugenda byo kose. Mu mwaka w'2012 ibisigarira vyiwe vyari vyakuwe ku ntatemwa yiwe bisabwe n'umwe mu bakobwa biwe na leta y'u Burundi kugira bisubizwe muri Afrika. Ivyo kugira leta y'u Burundi itegure ishingurwa ryiwe ku rwego rw'igihugu. Yamara umwishwa wiwe yari yarwanije ico ciyumviro sentare yo muri kanton y'igisagara ca Geneve yari yashigikiye umwishwa wiwe mu ngingo yari yafashe mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze. Mu gihe cose abagize umuryango w'umwami mwambutsa wa kane bariko baraburana muri sentare, ikiziga ciwe cagumye mu kibanza kikonje kirimo ubukonje babikamwo vyagateganya ibiziga vy'abantu mu gisagara ca Geneve. Sentare nkuru y'Ubuswisse yari yamirije iyunguruzwa ry'urubanza rwagizwe n'umukobwa wiwe.
Ijambo ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riratangaza ko umubare w'abana ba Somalia bafite indwara z'imirire mibi ugenda wiyongera. UNICEF iremeza ko uyu mwaka ushobora kurangira abana barenga 1,400,000 bafite rero ubwo ibyo bibazo, muri bo kandi 275,000 bashobora gupfa. Mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye wemeje ingengo y'imari yihutirwa y'amadolari 22,000,000 yo kugoboka Somalia kubera inzara. Mu 2011 kandi nabwo abantu 260,000 cyane cyane abagore n'abana barapfuye kubera inzara muri Somalia.
Radio ya Amerika Washington DC tukiri kuri Afrika. Amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse inyuma yuko ateye yongera mu kiringo kirenga imyaka 10. Ibyo byatangajwe na raporo ku mafaranga akoreshwa mu byerekeye kwivuna abansi mu makungu. Imvo nkuru itangwa n'iyo raporo ni gabanuka ry'ibiciro by'ibitoro. Nantian umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare gikorera mu gisagara cha Stockholm cyasohoye iyo raporo igitangaza kwigabanuka bikomeye y'ibiciro by'ibitoro byagize ingaruka ku bihugu bitari bikeze muri Afrika cyane cyane bihugu bya Afrika y'Epfo na Angola. Raporo y'ico kigo yasanze amafaranga yakoreshejwe n'igisirikare mu karere ka Afrika mu mwaka w'2016 yagabanutse kimwe n'ibice bitandatu kw'ijana umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho. Amafaranga yageze hafi y'imiliyaridi 36 n'imiliyoni 900 y'amadolari y'Abanyamerika. Na amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika yagabanutse. Amafaranga aracyari hejuru ibice 48 ku ijana umuntu agereranije nuko yangana haraheze imyaka 10. Ibihugu bikoresha amafaranga menshi kurusha ibindi kenshi ni ibihugu bifise ubutunzi bufatiye ku bitoro. Igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro byatumye amareta y'ivyo bihugu agabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha harimwo aherekeye kwivuna abansi. Amafaranga ibihugu byo muri Afrika bikoresha mu vyerekeye kwivuna abansi arenga ibice 3 ku ijana by'ubutunzi bwavyo.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa Facebook VOA radio yacu, naho ku rubuga rwa internet ni radio yacu voa.com. Dukomeza makuru. Ubwongereza burateganya gutubura cyane ubuhahirane na Afrika bukimara gutandukana n'Uburayi bwunze ubumwe, ku buryo abahanga bamwe na bamwe babikurikira hafi batangiye kwita uwo mushinga Empire 2.0 cyangwa se mu Gifaransa Empire 2.0, ni nko kuvuga kwigarurira Afurika bwa kabiri. Muri iki gihe ibicuruzwa by'Ubwongereza bijya muri Afurika bifite agaciro k'amadolari miliyari 21 ku mwaka, naho ibicuruzwa Ubwongereza bugura muri Afurika mu mwaka bingana n'amadolari hafi miliyari 10 gusa. Nta nubwo ari cya kabiri rero. Ubwongereza bushaka byihuse amasezerano y'ubuhahirane n'ibihugu bimwe na bimwe, cyane cyane ibiri hafi kuva mu mubare w'ibihugu bikennye, ariko abandi ntibibashishikaje. Urugero ni nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango ACP w'ibihugu bya Afrika, Caraïbes na Pacifica, Patrick Gomez, avuga ko amasezerano y'ubuhahirane n'Ubwongereza yagombye gutangira gutekerezwaho byibura imyaka 6 nyuma yuko buva mu Burayi bwunze ubumwe. ACP nayo ifite icyicaro i Bruxelles.
Mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Perezida wa Burusiya Vladimir Putin bavuganye ku telefone mu kanya uno munsi kuwa kabiri. Ni ubwa mbere kuva ivyo biba kuva Burusiya bwiyamirije igitero c'igisirikare ca Amerika kuri Siriya mu kwezi guheze. Yavyitezwe kwabo bategetsi babiri baganira ingwano mu gihugu ca Siriya n'ingingo ya Perezida Putin yo kubandanya gushigikira Perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Bubaye ubwa gatatu rero abo bategetsi babiri bavugana kuri telefone kuva Perezida Trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Baravuganye mu kwezi guheze inyuma y'igitero c'iterabwoba cagizwe mu gisagara ca St. Petersburg mu gihugu c'u Burusiya n'indwi imwe inyuma y'uko Trump arahiye mu mabanga yiwe ya Perezida mu kwezi kwa mbere.
Hamas yahinduye politiki yayo ivuga noneho ko urugamba irwana na Israeli ari urwa politiki aho kuba urw'idini. Hamas iremeza ko itazongera guharanira guhanagura Israeli ku ikarita y'isi, ahubwo ko izashyira imbere gahunda ya leta imwe rukumbi muri Palestina yose, ni ukuvuga naho Israeli iri hose kugeza ubu. Hamas ivuga ko kubigeraho bisaba kubanza kugira leta ya Palestina ifite imipaka nk'iya mbere y'umwaka w'1967. Ni ubwa mbere mu mateka yayo Hamas yemeye ko habaho bene iyi mipaka. Kuri Israeli na leta ya President Mahmoud Abbas nta gishya Hamas izanye, ariko Hamas yo isobanura ko ifite ubushake koko bwo guhinduka, cyane cyane mu maso y'ibihugu biyifata nk'umutwe w'iterabwoba.
Abasivile 21 bishwe uno munsi wa kabiri mu gitero cya leta ya Kiislam hafi kambi impunzi y'Abanya-Iraq n'Abanya-Siriya bataye izabo iri ku rubibi hagati y'ibihugu bya Siriya na Iraq. Ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe rikurikirana ibibera mu gihugu cya Siriya rifite icyicaro i Londres mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe Rami Abdel yatangaje ko abiyahuzi batanu bari bafise amabombe biturikije muri iyo kambi y'impunzi no hanze yaho. Amakuru atangwa n'abakurde na leta ya Siriya amenyesha ko benshi mu bapfuye bari mu ikambi y'agateganyo inyuma y'uko bahunze bice byo muri Siriya na Iraq biri mu minwe ya leta ya Kiislam. Gutana mu mitwe gukomeye kwadutse inyuma y'igitero cya leta ya Kiislam hagati y'abagwanyi bayo n'inteko zishigikiwe n'urunani ruyobowe na Amerika bamwe mu bagwanyi bahasize ubuzima. Ubandanya kudukurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose kuri FM 88 bice bitatu no ku bice bya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na n'ibice 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho urukiko rukuru uyu munsi rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'abantu baregwa iterabwoba. Aba bantu bamaze igihe kirenga umwaka batawe muri yombi. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Urubanza rwitabiriwe no mu miryango y'abaregwa nubwo basabwe n'abashinzwe umutekano kujya kure y'icyumba cyaburanishirizwagamo. Urukiko rwari rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rwabera mu muhezo, ariko ntibyabujije mu miryango y'abaregwa kuza ari benshi. Mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo nibwo imodoka nini itwaye abaregwa yarigeze imbere y'icyumba cy'iburanisha, bose mu ibara ry'iroza riranga imfungwa. Ab'igitsina gore bo bongeyeho ibitambaro bibahisha amasura. Abo mu miryango y'abaregwa bari benshi bahanze amaso iyi modoka, buri wese bigaragara ko ashaka kubona isura y'uwe. Ntibyari byoroshye kubafotora cyangwa kuba wabegera kubera ko abashinzwe kubarinda bakumiriraga kure ugerageje kubegera. Nyuma y'umwanya muto bagejejwe mu cyumba cy'urukiko, umucamanza yahise ategeka abatarebwa n'urubanza gusohoka kugira ngo rukomeze mu muhezo. Ni icyemezo cyahise cyubahirizwa, abapolisi bahinda bari baje gukurikirana urubanza. Icyumba cy'urukiko cyari kizengurutswe n'abapolisi benshi basaba abantu kujya nko muri metero 100 uvuye aho urubanza rwaberaga. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo, bushimangira ko bimwe mu bivugirwa mu rukiko bishobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu. Abaregwa bo bakomeje kunenga uyu muhezo, bavuga ko bifuza kwiregura mu ruhame bakiyambura icyasha bavuga ko basizwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwemeza ko bufite ibimenyetso byerekana ko abo burega bwari mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'imitwe y'iterabwoba. Byumvikanisha ko hari n'abafatiwe ku kibuga cy'indege aho bari batangiriye urugendo ruberekeza mu bihugu bya Syria na Iraq. Ibi ni bihugu bibiri umutwe w'iterabwoba ugendera ku Mohammed na Kiyisilamu wiganjemo. Bamwe mu miryango y'abaregwa bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bakeneye kumenya amaherezo y'ababo.
Bafate babajyane mu rukiko, ubarega aze atanye ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira. Ibi ngibi bibiri mu gihugu cyane kabisa, bishobora kuba bifite n'akarengane, ntabwo ari byiza.
Nta kuri kugeza ubu kuramenyekana. Ibyo rero ni Leta igomba kubigira mu ruhare rwo kugaragariza abaturage cyangwa abanyarwanda bakabibwira abaturage bakabimenya, kuko ari inshingano za Leta. Tuba twumva ngo kanaka bamufashe kanaka bamufashe, ariko ntabwo tumenye impamvu.
Nubwo abantu bose birukanywe mu cyumba cy'iburanisha, abo mu miryango y'abaregwa babwiye ijwi rya Amerika ko biyemeje kuza ngo wenda babonane akanya gato na mu miryango yabo bafunzwe. Hari abandi bavugaga ko batari bazi ko urubanza rubera mu muhezo, ndetse bari bitwaje n'ingemu. Gusa baba baje bazi ko urubanza rubera mu muhezo, ndetse n'abaje bataruzi bose babwiye ijwi rya Amerika ko baguma ku rukiko kugeza igihe babo barangirije kuburana, byibuze bakabasuhuza. Uko bigaragara uyu muhezo uzatuma abantu baguma mu gihirahiro ku bijyanye n'ikibazo cy'iterabwoba byari ritamenyerewe mu Rwanda. Abaregwa bose bashinjwa kuba mu itsinda ryari mu mugambi wo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba itsimbaraye ku Mohammed ya Kiyisilamu. Abatangiye kuburana ni itsinda rigizwe n'abasilamu 41, abandi batatu urukiko rwemeje ko bazaburanishwa n'inkiko zihariye ziburanisha abana. Urukiko rwasanze abo bana bari bakiri bato mu gihe bakekwagaho gukora icyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Kapiteni Se Gahungu Murantunga Innocent Segahutu yahoze mu gisirikare cy'u Rwanda yarekuwe inyuma y'indwi zitatu yari amaze apfungiwe mu gihugu cya Tanzania. Ubu asanzwe ari mu maboko ya ONU inyuma y'ukurekugwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Yari yongeye gufungwa yagirizwa gushaka kuja mu Burundi atavyangombwa afise, naho ashima ko yasubiye kuba umwidegemvya. Segahutu avuga ko yasohotse agwaye kubera ukubaho nabi mwibohero. Ni nkuru imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha.
Yaririgize kabiri Segahutu Innocent afungirwa mu gihugu kimwe kitere cy'amavukiro yiwe itariki 10 z'ukwezi guheze uwo munyarwanda yahoze mu gisirikare cya kera ku ipete rya kapitene yari yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara ihano rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi. Igipolisi gicungera imbibe mu gihugu cya Tanzania cyaseguye ko Segahutu yariko ashaka kujabuka ku mupaka ngo yinjire mu Burundi ata byangombwa afise. Segahutu Innocent arashima ko yarekuwe.
Ubona wongeye kubona ushobora kujya ari libre ugafata dushe ukarya kuko no kurya c'était problématique. Ndishimye rwose kandi ndashimira abategetsi b'iki gihugu cyane cyane abo twabonanye bwa nyuma kuko bo nyine yigeze
uwo mugabo yari yasubiye gufungirwa mu gihugu yari yamaze imyaka 15 afungiwemo yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe cy'u Rwanda. Ubu yari amaze imyaka 3 arekuwe na TPR Sentare Idasanzwe mpanabyaha yarashyizweho na ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko. Urwego MICT rwashyizweho na ONU kurangiza imanza zasigajwe niyo sentare rwari rwatangaje agifungwa kwa tarpapuro na rumwe wo gusohoka imbibe rwigeze rumuha. Ni mu gihe uwo mugabo co kimwe n'abandi 10 babana mu nzu imwe yarusha bari mu menwe ya ONU kuko bahoze bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko mu nyuma bararekurwa barangije ibihano byabo canke bambitswe izera. Uko niko umuvugizi w'ubwo rwego Usman Njikam yari yabwiye Ijwi rya Amerika. Havuga ati oya namba narusha twamuhaye nico gituma tuvuga ko turekere ubutegetsi bwa Tanzania akabari bwo gukora akazi kabwo nico gituma atanakime dushobora no kumufasha. Murazi ko imbibe z'igihugu ari ikintu gikomeye no kuvuga ko ari igihugu cigenga mu gufata ingingo yariyo yose. Nimba igihugu caramufatiye ku mupaka wacu murumva ko atakindi twakora twebwe. Ego nivyo yari mu bantu dufise mu biganza byacu kubera batararonka ibihugu bibakira inyuma yuko bari kubona sentare kandi murazi kuba bo mu nzu icunzwe na ONU ariko ibyo ntibituma baca ku binamategeko y'igihugu. Iyo dosiye turiraba nk'abandi bose kuko nta bushobozi dufise eka mbere nta n'ugushaka dufise ko kugira ico dukoze ku ngingo yafashwa yisunze amategeko y'igihugu cigenga. Nawe yarekuwe Segahutu avuga ko kubera imibereho mibi yo mu ibohero yavuyeyo amagara amukitse. N'igihe yavugana n'Ijwi rya Amerika yari ku musego.
Kondisiyo zo kurara ku isima, kurara mu mbeho, kurarurirwa n'ibiheri. Kuva ku munsi wa mbere bafata logisi, nta n'imwe isima ari mfite kandi badashobora kujya kuyishakira ku buryo icyumweru cya mbere cyarangiye nta miti ifata kandi ubundi ngo diyabete ifite ipentasiyo.
Mu ndwi zitatu yari amaze afungiwe mu gipolisi, Segahutu avuga ko atigeze aburanishwa imbere y'umucamanza ahubwo ko yungururijwe ku mugwa mukuru w'igihugu i Dar es Salaam ari naho yari kuwava. Mu mwaka w'2014 Sentare Idasanzwe mpanabyaha TPR yari yashyizweho na ONU gucira imanza abagirizwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Yamugabanirije igihano cy'imyaka 25 yari yamuhanishije gwa ku myaka 15 maze abona kurekurwa. We n'abagenzi be 10 nubu baracarindiriye ko hari igihugu co bakira kuko bansa gusubira mu gihugu c'amavukiro. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Muhandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
avuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro ryaramaze gutegwa ku gikumu n'umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uzoba ugizwe n'abanyepolitiki, amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'abatwa. Bamwe mu banyepolitiki basaba ko ibijanye no kubahiriza iserukirwa ry'ibitegiri hafatiwe ku moko bitokorwa, ko abatwa nabo bamenyesha ko mu byo hindurwa batosubira kwibagira nk'uko byagenze igihe cy'amasezerano ya Arusha. Umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena uwo mugwi ryasohotse ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Iryo tegeko rivuga ko uwo mugwi uzobukukira ibiro by'umukuru w'igihugu bwite. Ibyo uwo mugwi uzobujejwe ni ibi: kugira urutonde n'umwihwezo w'ingingo zimwe bwizwa nshingiro ry'u Burundi zohinyanyurwa ukazishikiriza leta, no guhitishamo leta integuro nshasha y'ibwirizwa nshingiro imaze kwemera impinyanyuro bazanye. Uwo mugwi utegerezwa kubugizwa n'abantu 15, bose bazogenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu. Twese uzova mu biro vya president Nkurunziza, babiri bo mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati n'ubw'ubutungane. Hazoba harimo kandi abanyamigambwe, abanyepolitike bigenga, abaserukira abakenyezi, abo mashirahamwe yigenga nayo urwaruka, harimo n'uzoserukira ubwoko bw'abatwa. Uwo mugwi wanyu musanga harengeranye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro. Vitale Bambanze yahoze ari umukenguzi amateka, akaba no mu bashinze ishyirahamwe Uniproba rihanira agateka k'abatwa arabisigura.
Ibwirizwa nshingiro rihari kuva rishingwa bava i Arusha, twamye tuvuga ko ririmwo amahinyu, na cane cane ko iryo bwirizwa nshingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo s'abarundi bakwijije amategeko, ko bandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu canke mu kurongora Uburundi hazuba 60% vy'abahutu na 40% vy'abatutsi. Kubikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo ntitura abarundi dukwijije mbere. Kuva bitanguye twamye dusaba ko iryo bwirizwa nshingiro ryohinyanyurwa kugira ngo twerekanwe ko turi abarundi kandi dufise ikibanza mu byo kurongora igihugu. Twibaza ko niba ritari bwahinyanyurwe ko hoba hari hararenze.
Mu runani rw'abigenga, Mizero y'abarundi basanga hari ibikwiye guhindurwa nabo nyene iruhande y'amateka ajira Burundi ku rugero rumwe n'ibihugu byo muri yase. Leopold Hakizimana, umwe mu bashinga amateka b'urwo runani:
ndabona ibi vyerekeye ingene ritekanya ubutegetsi bw'igihugu kubaho president ivyagira vye bibiri biri mu bintu bisaba uburyo bwinshi bwo gukora, bigashaka gutuma igihugu gikoresha amafaranga menshi, rihindutse rikagira umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere. Cyo cyashaka gutuma ibintu bishobora gufata intumbero agakoreshwa uburyo buke. Ariko n'ikindi tubona dushobora kwibaza yuko rihindutse ryo shobora gutanga intumbero mu bijanye n'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Turabona yuko ubutegetsi bwinshi mugihugu buri mu minwe y'umukuru w'igihugu, inacyo gituma twovuga muri bimwe bita decentralisation, aho kuza biraca byose muri decree ya president bigaca nko muri ordonnance y'abashikiranganje canke arete y'umushikiranganje wa mbere.
Ariko rero mu bikorwa byose umugambwe y'iprono turuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu usanga hari bitokorwa ko abere gashatsi ni wa urongoye.
Igihugu cyacu cy'Uburundi nacyo kirafise kahise kakiranga, kirafise icatumye ingingo zimwe zimwe ziri zo muri ibyo bwirizwa shingiro zijaho. Ivyo navyo bikare byo vyatumye iki gihugu kironka gahengwe gushikuna munsi. Aha no vuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano, les équilibres dans le corps de défense et de sécurité, ico nibatsa ko niharagera kwivyo bintu bikogwako. Kubijanye no kugabangana ubutegetsi bifatiye ku barundi ingene bameze, aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose koba kiza guhonyanga amasezerano ya Arusha mu mugambwe badasigana iprona nitwogishigikira. Nirihunyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko kumugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye, birihunyanyugwe mu ntungembero y'inyungu rusangi y'abarundi bose, abahutu, abatutsi, abatwa.
kugizo nyungu ziboneke umushinga mateka Hakizimana arabona ivyo kwitonderwa
amashyirizano ya Arusha be n'ibiza shingiro bari bavuze yuko ibiringo byo mu kwigihugu byo babibiri cimkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi vy'amamanda vyaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwe wa politiki ya demokrasi twe ntitubona yuko yo biriko bibahirizwa umuprezida akagira amanda zibiri akabisa ubundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande cyinze mugabo no mu mugambwe hagati harakene yuko haba kuzaraba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko vyo tuma demokrasi yariyo nta rusange ishinga imitsi
umugwi w'ukwigingingo zohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ufite kiringo cy'amezi atandatu gishobora kongerwa rimwe gusa ikindi kiringo kitarenza amezi abiri abazobwira bose bazobafise ubudahangarwa mu kiringo bazomara ubwatswe nawe ingingo zofatwa n'ibice bibiri kuri bitatu by'abagize umugwi havuyemo uzoserukira urwaruka abandi bose bategerezwa ko bafise imyaka itari munsi ya 35 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Wakumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha makuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Imbere yo gusoza ibiganiro byo kuri isaha tubibutse mu nshamake makuru twabashikirije twabwiye ko imyaka 40 inyuma y'uko umwami Mwambutsa wa kane atangiye mu gihugu cy'Ubusuwisi ubutungane muri ico gihugu bwafashe ingingo ntabanduka ku kiziga ciwe ko kizogumizwa ahitwa Meyrin mu gisagara ca Geneve centre nkuru ya leta y'Ubusuwisi yemeje ingingo ya centre mu gisagara ca Geneve yari yumvirije mu mwaka w'2016 urubanza rufatiye ku matati hagati y'umuryango wiwe.
Naho muri Somalia inzara iraca ibintu, UNICEF ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riremeza yuko abana 275,000 bashobora gupfa no mu 2011 bari bapfuye ari benshi kuko nibo nyine bari benshi cyane cyane n'abagore mu bantu 260,000 bapfuye bazize inzara.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko aravugana kuri telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. N'ubwa mbere ivyo biba kuva Uburusiya bwiyamirije igitero c'igisirikare ca Amerika kuri Siriya mu kwezi guheze.
Ubwongereza nk'uko mubizi burimo burategura uburyo buzava mu Burayi bwunze ubumwe nibumara kuvamo burateganya kuzasubira muri Afrika n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo abahanga bavuga yuko uwo mugambi witwa Empire 2.0 ni nko kuvuga kwigarurira Afrika bwa kabiri.
Amafaranga akoreshwa mu bya giserikare mu karere ka Afrika yaragabanutse bikomeye inyuma y'uko ateye yiyongera mu kiringo kirenga imyaka 10 ivyo byatangajwe na raporo ku mafaranga akoreshwa mu byerekeye kwivuna abansi mu makungu.
Hamas ihindura politiki ikemeza yuko noneho itazongera guharanira guhanagura Israel ku ikarita y'isi ahubwo izashyira imbere gahunda ya leta imwe rukumbi muri Palestina yose ni ukuvuga naho Israel iri hose ubu ngubu. Hamas ivuga ko kubigeraho bisaba kubanza kugira leta ya Palestina ifite imipaka nk'iya mbere y'umwaka w'1967 n'ubwa mbere mu mateka yayo Hamas yemeye ko habaho bene iyi mipaka.
Nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro twacyo bafitiye kuri isaha niho bigarukiye dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma uwashize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi kuri mikromari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza.